kumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3 na FM 88.3 ya radio inshuti ya bose. Aho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ndabasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo, amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Umukuru wa kanama gashinzwe amatora mu Burundi arasaba inzego z'umutekano kurushaho kubahiriza mu gihe cy'amatora ateganijwe muri icyo gihugu uku kwezi.
Uruhare rukomeye cyane kuko abene gihugu ntibashobora gutora neza atamutekano bafite batumva baremye. Abene gihugu nabo bashobora gutora neza atamanza.
Uwo ni Pierre Claver Kazise, mukuru wa komisiyo y'amatora mu Burundi, avuga ku ruhare rw'inzego z'umutekano mu matora ateganijwe muri icyo gihugu. Muri Tanzania, impunzi z'Abarundi mu nkambi ya Nduta zirasaba guhabwa ibikoresho byo gupima ikiza cya COVID-19, naho abaharanira uburenganzira bwa muntu baravuga ko iyo ndwara ishobora kuzibasira cyane abana. Aya makuru n'andi twabateguriye ni mu kanya, ntimujye kure. Reka ariko tubanze tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriye kandi tugiye kugezwaho na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Aloys.
Urakoze Geoffrey. Igihugu cya Kenya kiriho kirapima ku buntu umugera wa corona mu bice bibamwo abantu benshi byo ku murwa mukuru Nairobi, ariko umushikiranganji w'amagara y'abantu avuga ko urugendo rukiri rurerure. Ibyo bipimo byatangujwe ku munsi wa gatanu kandi bizobandanya muri iyi ndwi. Mu ntumbero yo guhimiriza abantu ngo bipimishe ku bwinshi, umushikiranganji w'amagara y'abantu yashikirije kuri uyu wa mbere ko leta yiwe ariyo izoriha amafaranga y'abazokwerekana ko badashobora kwirihira ibipimo. Gushika kuri uyu wa mbere, Kenya yari imaze kuronka abantu bashasha 25 banduye uwo mugera, ibyashikanye ku 490 bamaze kuwandura muri rusangi. Muri Afrika kandi igihugu cya Nigeria cyaratezuriye abanyagihugu mu guhagarika amategeko yaguma mu rugo yaramaze iminsi 35 mu mareta ya Abuja, Lagos na Ogun. Kuri uyu wa mbere bitegetswe na Perezida Muhammadu Buhari. Buhari yemeye ko guma mu rugo yasubije inyuma ubutunzi bwa Nigeria, cyane cyane kubikorera utwabo babeshejweho n'ubuzi bwo ku munsi ku munsi. Iryo tezura rije mu gihe Nigeria iriko iraronka abandura bashasha benshi. Abandura ku munsi bikuvye inshuro zibiri mu ndwi iheze, bituma abanduye muri rusangi bararenze 2,500 gushika kuri uyu wa mbere. Amashirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu, ibigo bitanga imfashanyo hamwe n'abahoze ari abadiplomate basaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika gutezura ibihano yafatiye ibihugu bya Irani, Venezuela na Korea ya Ruguru. Bashikiriza ko ari kugira imiti n'ibifungurwa bishobore gushikira ababikeneye muri ibyo bihugu muri iki gihe cy'umugera wa corona. Ibyo bihano byatumye Irani itabasha kurangura imiti n'ibikoresho by'ubuvuzi mu gihe ari cyo gihugu kibangamiwe cyane na COVID-19 mu karere ko mu buseruko bwo hagati. Venezuela yari yaragize ubukene bw'imiti n'ibifungurwa mbere n'imbere y'uko Amerika ifatira ibihano amahinguriro ya peteroli. Presidensi ya Amerika yaratesheje agaciro raporo ivugwa ko ari ya leta, ivuga ko abazokwicwa n'umugera wa corona ku munsi bazokwikubiranya inshuro zibiri muri Amerika gushika ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu. Umuvugizi w'ibiro bya Perezida White House Jude Deer yashikirije kuri uwa mbere ko ibyo bitigiri byashikirijwe n'ikigo cya Amerika kijejwe gukinga no kurwanya indwara CDC. Icyo kigo cyavuze ko abantu bashasha bashika ku 20,000 ku munsi aribo bazokwicwa na COVID-19 mu mpera z'uku kwezi kwa gatanu. Dire yashikirije ko amagara y'Abanyamerika azi imbere ya byose mu byo Perezida Donald Trump ajejwe. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku burenganzira bwa kiremwamuntu Human Rights Watch risaba ko hakorwa amatohoza ku kibanza kiri mu buraruko bushyira uburengero bwa Siriya, aho baharatawe ibiziga by'abantu mu kiringo cy'imyaka. Human Rights Watch yabishikirije muri raporo yasohoye kuri uyu wa mbere kuri ico kibanza kiri hagati mu misozi yahitwa Al-Hota kiri ku birometero 85 mu buraruko bw'igisagara ca Raqqa. Iryo shirahamwe rivuga ko abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu wagenzuye ako karere hagati y'imyaka 2013 na 2015. Rivuga kandi ko muri Siriya hose hari binogo rusange birenga 20 byahambwemo ibiziga by'abantu baharurwa mu bihumbi. Abatalibani baremanga ko aribo bagabye igitero ku basirikare ba Afghanistan hamwe n'ikigo cy'iperereza mu ntara ya Helmand mu ijoro ryo ku munsi w'Imana. Igitero cyahitanye abajejwe umutekano bashika kundwi, abandi barenga 10 barakomereka nk'uko byashyikirijwe n'abo batalibani. Abatalibani bavuze ko bakoze icyo gitero mu kwihora icyo bise urukurikirane rwo guhonyanga amasezerano yafunditswe hagati yabo na Amerika.
Aloys Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru. Makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika turehere mu Burundi aho icyumweru cya kabiri cyo kwiyamamaza mu matora ateganijwe muri icyo gihugu cyaraye gitangiye. Ishyaka SNL rimwe mwakomeye atavuga rumwe n'ubutegetsi ryatangiye gukeka ko amatora azibwa, ariko akanama gashinzwe amatora CENI ko kemeza ko azagenda neza. Igikorwa cyo kwiyamamaza mu Burundi cyo kirakomeje. Pierre Claver niyo nkuru nibyo tubwira.
Ugutsinda amatora yimirije nizo ndoto za buri mukandida wese muri ndwi bariko barakwiragira igihugu cyose barondera amajwi ku buhita wese. Kuri uyu wa mbere Evariste Ndayishimiye aserukira umugambwe uri ku butegetsi yari mu buraruko bw'u Burundi mu ntara ya Kirundo mu makomine ya Vumbi na Busoni. Ahaja hose agenda aherekejwe n'umuhetsi wiwe ariwe mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, ari nawe abanza kumutera amashugwe. Muri zo ntara z'uburaruko zitunzwe hanini n'uburimyi n'ubworozi, Ndayishimiye arabafitiye agakemanyi azobatekururira niyatogwa.
Umubaji kubaza, umurimyi kurima, umwubatsi kubaka, umwigisha kwigisha, umuganga kuvura, umwe wese ategereza kuronka icyo akora. Ntituzosubira kwemera bamwe bavuga na basoperezi baze bake batonda iwanje ndabereka icyo dukora. Nta Murundi dukeneye yuko bahatagira icyo akora. Ege inzara twishuka tutwiba, nicyo gituma tutazokwemerera. Umurundi ntumwabura icyo akora. Uwize igisomera zashatsi iwanje ndamwereka icyo akora.
Tugira twubake ibitaro by'ibitungwa n'ibitaro by'ibiterwa. Ikomine yose izo bifise ikigo kirimo umuvuzi w'ibiterwa n'umuvuzi w'ibitungwa n'imiti rero kugira ngo tuvure kare.
Ayo matora azobitariki 20 z'uku kwezi. Umugambi SNL ukomeye muhitavuga rumwe na leta wamaze kuyabonamwo amahinyu. Mu itangazo washize habona agatogwasa awuserukira mu matora y'umukuru w'igihugu avuga ku busuma bwatanguye kumota, afatira kwiburabuzwa ry'abanywanyi biwe ugufunga bazoserukira uwo mugambwe mu bibanza bitandukanye harimwo n'iby'abakenguza amateka kubetera ubwoba ngo bikure ku ntonde n'ibindi. Gwasa anavuga ko umugwiseni ucungera ayo matora ubifisemwo uruhara. Uwo kuri uyu wa mbere yiyamamarije mu gisagara ca Bujumbura hamwe n'intara ya Bujumbura Rural aho abanywanyi bahuriye mu Kanyosha ahazwi nko ku kibuga kwa Sebatutsi. Ubu Gwasa ahaca hose asigaye abwiye abanywanyi biwe kwitegura kuzocungera ayo matora kugira ngo babuze icyo yita ubusuma buriko burategurwa. Mubabwira harimwo abazoba ari nk'ijisho rya SNL mu tuzu tw'amatora abamandatere politike mu Gifaransa.
Muze mubacunge baratwibye 2010 baradusubirira ubu hawapimi bahinduye imvugo mu gutera ubwoba ngo SNL gatsinda ngo inkoho zirasohoka imbone. Nuko muvuga ibyo igipolisi ashaka ngo mvuge ngo imvuga ngo ifobetse ngo tushaka kurwana nta ntambara dushaka muri kino gihugu. Rero aho ibesha rangu rworasa tuzobatoza intoki.
Muri SNL dushaka kubaka Burundi bwa bose. Burundi bwa bose si Burundi bwitiranwa n'umugambi, si Burundi bwitiranwa n'amoko, si Burundi bwitiranwa n'imiryango.
mu Burundi aho umwe wese agira iteka atari Burundi ushobora kuzira ibyumviro atari Burundi uzizwa ibyo warondeye amabuno n'amaboko yawe atari Burundi aho akazi gahabwa bamwe kakimwa abandi amasoko gahabwa bamwe kakimwa abandi ubwo Burundi dushaka n'u Burundi butabyara impunzi ahubwo n'u Burundi bw'ubumwizera bahunze bagataha bose
komo gwiseni utegura amatora wo urahumuriza ko atabusuma buzoba uhamagarira abakandida bose gushikana muri seni urutonde rw'abazoba berijisho no gutwi kugira ngo bazobabwire inkuru y'imvaho abo bita mu gifaransa abamandatere politike kondweze uwo mugwi warabonanye mbere n'abajejwe umutekano kugira ngo nabo ubavunire akagohe ingene bazocungera ayo matora Pierre Claver Kazihise atwara uwo mugwi seni
jejwe inzego z'umutekano kwivuna basi kubera yuko abenegihugu bakeneye umutekano kwiye muri kino gihe cy'amatora cyane cyane ibibanza bazotoreramwo kugira ngo umunsi w'amatora bashobore kubicungera neza babizi kandi n'abenegihugu bitume batora neza badakebaguzwa bumva baremye uruhare rukomeye cyane kuko abenegihugu ntiboshobora gutora neza atamutekano bafise batumva baremye abenegihugu nabo bashobore gutora neza atagumana
Gaston Sindimwo azoserukira umugambwe iprona uyu munsi yari mu buraruko bushira uburengero mu ntara ya Kayanza n'intara irimwo impunzi z'abatutsi zo hagati mu gihugu de déplacés internes bahunze mu mwaka w'igimikime 1993 abo uwo mugambwe iprona wamye uvuga ko ubakingira bikwiye n'uyu munsi Sindimwo ntiyaretse kubigaruka ko niyo nimigambwe nka Sawanya Frodebu washize imbere rewo nsengenda ku mana n'urunanikira Burundi washize imbere Domitien Ndayizeye yabuze n'umukuru w'igihugu yiyamamaje cyo kimwe n'abigenga kuva mu matora yo mu mwaka w'2005 inyuma y'isinywa ry'amasezerano y'Arusha yahagaritse intambara mu gihugu ayo uyu mwaka niyo yitabwe n'abakandida benshi harimo n'abigenga kuri bamwe byerekana demokarasi yamara hari n'abandi babona ko harimo imperekeza gusa Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
urakoze Pierre Claver Niyonkuru
banyanyi bijwe rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
tuve mu Burundi tuze mu Rwanda mu karere ka Rwamagana aho mu murenge wa Nyakariro umusore w'imyaka 27 akurikiranyweho kwica umwana w'imyaka 10 amuciye umutwe abegereye uyu musore n'abamubonye ku munsi w'ejo amaze gukora ayo mahano bakeka ko yari afite uburwayi bwo mu mutwe asumuta kaboye
aya mahano yabaye kuri iki cyumweru mu murenge wa Nyakariro mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakariro Mwigirwa David agana n'Ijwi rya Amerika yavuze ko iyi nkuru yamenyekanye mu gihe bari mu gikorwa cyo kukangurira abaturage gukomeza gahunda yo kwirinda virusi ya corona
ejo rero bagiye guhinga iwabo w'umwana bari bagiye guhinga ndetse na mama w'umuhungu nawe yari yigiriye mu murima nibwo yagiye mu rugo aho utwo twana twari turi dukina none hazana ka kandi kagahungu barazana ashitse rero ngo ariko yamwihereranya ramuniga afata umuhoro amukata umutwe amuca imyanya y'ibanga yarayirya icyo yakoze mukotsa yafashe umubiri we acana umuriro amera nk'ubabuye none hasigaye arajya ariko ntago aragiye gucana ngo yotse yabaye nk'ubucisho nk'ubabura cyane cyane nk'umusatsi w'umutwe yamukase ibirenge amukata intoki amaboko tuduce tw'amaboko two hejuru aratugiye ejo twari muri gahunda yo kugenzura ibijyanye no kubahiriza amabwiriza kwirinda no gukumira coronavirus hari ahantu bari batubwiye yuko hashobora kuba hari abantu wenda bari mu kabari niko bavugaga kohereza abantu kugira ngo barebe koko niba ari byo bashitse rero nibwo baguye kuri uwo musore ari majya uwo mwana.
Umuyobozi w'umurenge asobanura ko umuryango w'umwana wishwe ndetse n'ababyeyi b'uwo musore wishe bari basanzwe babana neza. Amakuru umunyamabanga nshingwabikorwa wa Nyakariro yahawe na nyina w'uyu musore wishe yerekana ko uyu musore yari amaze iminsi agaragaza imyitwarire idasanzwe.
Uwo musore rero yagiye i Buganda afite imyaka 15 yari afite 27 yari amaze amezi agera ku 8 agarutse iwabo yabanaga na mama we ariko yagendaga agaragaza mama we yatubwiraga yuko kuva agarutse yatangiye kubona agenda agaragaza imyitwarire itari myiza.
Yagaragazaga imyitwarire ki?
Yarazaga akagaragaza ibimenyetso bigaragara nkaho afite ikibazo mu mutwe. Muri iyi minsi ishize rero ngo yari yatangiye kugaragaza ibimenyetso by'aho yaryaga inyoni akagira imiserebanya mbese akagira udukoko warebaga mu muco nyarwanda tufatwa nk'utuzira. Hanyuma ariko ngo kajya agira n'ingeso yo gufata nk'utuntu tw'utwuma ngo akatumira akatujya mbese yazanye ingeso ariko ngo bikamufata nk'iminsi itatu icyumweru ngo akabona birarangiye undi nawe akakiruka nkajya mu bavuzi ba Gihanga kureba yuko ngo bamufashe.
Umuyobozi w'uyu murenge yumvikanisha ko imyitwarire y'uyu musore yabateye kwibaza ko yari afite ikibazo cy'indwara yo mu mutwe ariko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwo rutangaza ko ibyo bizamenyekana nyuma y'iperereza. Marie Michel Umuhoza yabibwira Ijwi rya Amerika. Amakuru avuza Nyakariro biragaragara ko ashobora kuba yari afite ikibazo cyo mu mutwe. Iyo umuntu afite ikibazo cyo mu mutwe bigenda bite biramutse bigaragaye?
Ibyo bizagaragazwa na ibizava mu iperereza ariko kugeza uyu munsi ntabwo tuzi niba ari ndetse n'akarusho. Twari dukora iperereza ry'ibanze iyo turangije dosiye tuyishyikiriza ubushinjacyaha.
Cyaha kiramutse kimuhamye ahanishwa igihano kimeze gute?
Harimo cyane cy'ubwicanyi kiboneka mu ngingo y'ijana na karindwi hakabamo ndetse n'icyaha cyo gushinyagurira umurambo hanishwa igihano cy'ushinge gukomera muri ibi byaha byose ariko urebye ni burundu.
Urwego rw'igihugu RIB rutangaza ko umusore ukekwaho kwica uyu mwana no gushinyagurira umurambo yahise atabwa muri yombi kuri ubu akaba acumbikiwe kuri sitasiyo ya polisi ya Muyumbu mu gihe iperereza rigikomeza. Si ubwa mbere mu karere ka Rwamagana hagaragaye ubwicanyi nk'ubu. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mu murenge wa Karenge muri ako karere nanone hagaragaye umugabo Ntezimana wishe umugore we Beatrice Muragijimana arangije aramubaga ibice bimwe abijugunya mu musarane ibindi abijyana mu rufu ku kiyaga cya Mugesera. Ntezimana wiyemereye icyaha yakoze gusa akavuga ko atabishakaga urukiko rwaje kumuhanisha igifungo cya burundu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta.
Ku bakunzi ku banywanyi b'Ijwi rya Amerika ndabasuhuje hano i Washington. Kubera ikiza cya virusi ya corona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi, radiyo Ijwi rya Amerika yahagurukiye kurinda abanyamakuru bayo. Muri iyi minsi abanyamakuru bacu hano i Washington barakorera mu rugo n'abanyamakuru barya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kwigengesera. Niyo mpamvu hari ibiganiro byinshi muzasanga ko byahindutse, cyane cyane ikiganiro muri Isanga. Ntitukibagezaho ikiganiro gishya aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu mutanga ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo uko mubyifuza. Muzatwihanganire iki cyorezo nikirangira tuzakomeza ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe. Namwe kandi mukomeze kwirinda kurengera ubuzima bwanyu ubwabo mubana n'abo muturanye. Mukomere cyane.
Tujye muri Tanzania. Impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Nduta zirasaba ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR kubagezaho ibikoresho bipima virusi ya corona kugira ngo uwakwandura ubwo burwayi amenyekane hakiri kare bityo bibashe kurinda abandi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovin yaganiriye na bamwe muri izo mpunzi bahungiye mu nkambi ya Nduta.
Mu bisanzwe ngaha Induta nta bipimo bihari bipima icyo kiza. Twe twifuza yuko ashe tworonka ibintu ze ibikoresho bikwiye kugira umuntu wese afashwe ngaha aye agende gupima ngaho hafi byoroshye kuko numva ngino muyi nkambi nta bipimo bihari ngo barinda gusafi isafari hiyo za Daisilamu.
Sajye nk'icyo mbona kimwe kiriho gusa bivanye n'iyo ngwara ya coronavirus nka twebwe nk'impunzi ukuntu tumeze kujya ku mwana arezwe mu maboko ategeye ico nyina baza mubira canke se wiwe nuko nkubu bavuga ko ibipimo biri kure gusabo bitwegereza kugira twegwe nk'impunzi tugurikirwe cyane kubera twegwe nka twegwe duhanda amaso yubone nyene kuko yuwe nitabaye hafi impunzi zirahona
tugiragize kuraba hano mu ikambi rero nokuri namwe h'Imana ufashe ngo iyo ngwara ishike hano mu ikambi nokuri yo tumara nta bipimo biriho ishaka gupima vuba bwango umuntu tumenye ko agwaye corona kuko naho yoza bakamutora hezi iminsi 3 ngo bamutware aba amaze kwandukiza aba amaze kuba benshi kuko ugerageze kuraba batubwira ko igituo kiriho gusa gishobora gupima kikemeza ko umuntu agwaye coronavirus ni Dar es Salaam umuntu rero mwe n'uyo amaze gufatwa tumaze kumwikeka ashaka kike kuko yoba agwaye amaze kwerekana bya bimenyetso ni hamwe bamutora bagatwara ibipimo bikenewe guza gupima bakabasha birungi Dar es Salaam ibimvire nawe bigiye Dar es Salaam bizogaruka ryari twebwe turi hano tuzomenya gute ko umuntu yanduye cyangwa atanduye mbega bazoba yaranduje bazotorwa bya ipimo ryari bitwago guza kugira twe tubona rero twebwe nk'impunzi kwera ico kimwe n'abene gihugu begereye hano amandi amakambi kosaba ko ivyo bipimo leta yogira ingufu ico kimwe na UNHCR yoyo ituzejwe bakabizana mu ikambi kuko umuntu nimba bazo kwikekwa cyangwa bazo kwerekana bijya bimenyeso vyerekana ko yobagwaye ico kiza ca corona amenyekane hakiri kare kugira akoregwe treatment hakiri kare cyane
ni ingwara iteye ubwoba cyane kuko iraje gumiza isi isirikiragira ubwoba kurebura icyari cyiza rero twabona nuko ngo tuzanira ibipimo bikaza mu ikambi bakapima mu ikambi bakadupimira hagufi kuko urabana nko gukura amaraso mu ikambi ukazajana Dar es Salaam ikirere ni kirekire kugenda no kugaruka n'ibirebire azaba yanduje benshi n'abazaba bamenye atazaba bamenyekanye bo bazaba ari benshi nuko uvuga twebwe nk'impunzi je ndibaza nk'ishyira mu DMSF cyaje gufasha impunzi nubwo ari sans frontiere atanye paka bagira bwa kibazo kinini kiri ku mpunzi niragerageze rero batuzanira ibipimo batupimire ngaha gufi ari ugwaye bamenye ukuntu bamutreta bamuvure hanyuma abatanzania nawe ndazi bo bari mu gihugu cy'iwabo
nibaza n'ibipimo badupime hanyuma umuntu agwaye bamenye ukuntu bamuvura cyange utagwaye nawe amenye ukuntu ashobora kwirinda umuntu nawe biketse kurinda kutwara ibipimo Dar es Salaam bakazorinda kubigarukana abasoda mu mubiri baba bamaze kugira ingorane dushaka bashire amazi ku mabarabara bazane amamasike kugira twihingire hanyuma umuntu aciye kwibarabara ahita karaba bashireho n'amasabune natwebwe mu mavirage batugwiriza ubudumu kugira umwe wese azara arikingira
nk'icyo mbona cyihuta mbere jeho nuno musi ngene noshaka yuko vera arabishitse kivyo vyuma twumva bavuga ko biriho mugabo ntitubibone bo bizana aho bitwegereza nkuko batwegereje ibitaro biri hafi bagashyamo n'ivyo vyuma kugira bidufashe hakirikaye ntidushikirwe n'icyo kiye hamwe bidushikiye twofashwa n'umuntu n'umwe ngaha mu nkambi twese tuje duhera tugahona tugatabagara kuko hagi ikiza kirinde gishikira abantu benshi ni ngombwa kirarigita ho je nk'icyo mbona cyane kinini ya gose bo twegereje vyuma
impunzi z'abarundi mu nkambi ya Nduta ziganira n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika James Joven abana bato bashobora kuzibasirwa ku bwinshi n'icyorezo cya virusi ya corona n'ubwo bwose ubusanzwe indwara ifata cyane abantu bakuze amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu aravuga ko benshi batazakomeza kwiga inkuru ya Henry Ledwell uri mu biro by'ijwi ry'Amerika i Londres mu Bwongereza muregezweho na Venuste Nshimiyimana
mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa aho icyorezo cya virusi ya corona cyatangiriye amashuri aritegura gufungura abana bagera kuri miliyari imwe n'igice ku isi yose ntibakibasha kujya ku ishuri umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu Human Rights Watch uravuga ko ingaruka ku bana zitabarika Joe Becker ni umukozi wa Human Rights Watch
More and more children are going to be left without parents.
Abana benshi bazaba imfubyi kandi twabibonye igihe cya Ebola na Sida muri Afurika yo mu majyepfo y'ubutayu bwa Sahara ko iyo abana babaye imfubyi ariho bibasirwa n'abajyana mu busambanyi mu buretwa n'ibindi nk'ibyo
icyegeranyo giheruka gushyirwa ahagaragara n'umuryango mpuzamahanga wita ku murimo cyerekana ko abantu bagera kuri miliyoni 200 bashobora kuzabura akazi kubera iki cyorezo twongere twumve Joe Becker n'umukozi wa Human Rights Watch aragaruka ku ngaruka iki cyorezo kizagira ku bana
As parents lose their employment,
uko ababyeyi bazabura akazi cyane cyane mu bugo bikiri mu nzira y'amajyambere, ibwo abana benshi bazishora mu mirimo y'uburetwa kugira ngo bacungure ababyeyi. Ni nako kandi abana b'abakobwa bazihutira kurongorwa bakiri bato kugira ngo bave mu rugo hakiri kare. bityo borohereza ababyeyi.
Muri iki gihe hirya no hino ku isi hubahirizwa gahunda ya guma mu rugo, abana bari basanzwe batunzwe no gusabiriza i Dakar muri Senegal bari mu gihirahiro. Umwe muri bo witwa Bambasek aratabaza.
Mbere y'icyorezo cya virusi ya corona, abantu baduhaga ifungura ariko kuva indwara yaduka abantu batinya kutwegera kubera kwirinda. Ntibakitwitaho.
Mu bihugu bikize, abana bakomoka mu miryango ikennye ntibagishobora no kurya saa sita. Urugero ni ishuri riri mu mujyi wa New York ryatangiye kugaburira abarituriye bose bashonje. Raylin Riviera ni umunyeshuri muri New York High School.
It's a bit tough right now.
Ibintu birakomeye kubera ko nta kazi gatuma tubona ifunguro. Nta kundi turi ibyo duhawe.
Hari kandi amakuru avuga ko abana badahabwa inkingo uko byari biteganyijwe kubera ko ibigo by'ubuvuzi biha umwanya wa mbere abarwaye virusi ya corona. Umuryango Human Rights Watch urasaba za leta gushyira abana muri gahunda ziteganya kurwanya virusi ya corona, zikibanda cyane ku burezi bakomeza guhabwa kandi zigatera inkunga abaturage batishoboye. Venuste Nshimiyimana na ijwi rya Amerika Londres.
Venuste Nshimiyimana urakoze, nshimire kandi nabandi bagenzi bacu bamfashije kubagezaho aya makuru. Aha niho dusoreje amakuru yacu muri iki gitondo, ariko turabararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu bitaha. Tubibutsa ko ikiganiro muri sanga kiri buze guhita ku isaha isanzwe, ariko ni kimwe mu byatambutse, bityo ntituri bubashe kwakira ibitekerezo cyangwa ibibazo, dore ko muri iki kiganiro byacu tubitegura turi mu ngo kubera ingamba zo gukumira ikiza cya virusi ya corona. Aya makuru yarahagarariwe na Etienne Karekezi, Fasil Gabeho niwe wayagiranyije, ije ndi Jeffrey Mutagoma, twese turagira tuti mwiriranwa amahoro n'amahirwe.
Radio ijwi rya Amerika yabaye ikibito cyacu. Radio ijwi rya Amerika yabaye ikibito cyacu. Yabaye isubizo cyacu no gutanga ijambo mu banyagihugu yo. Yabaye isubizo cyacu. Shakiriza chotukona kurayaga tukahuzayo kwisi ya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Yabaye isubizo cyacu no gutanga ijambo mu banyagihugu yo. Yabaye isubizo cyacu. Bakarorero batanga makuru ahumuriza, baratanga ijambo kuri bose yo. Batabangura mu myaka imaze isamirana, ibyiza gusa bijya byayiranze n'ibiri imbere nanyeka. Radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mu guterera. cyacu. Radio, ijwi rya Amerika.